Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatandatu n'igenekerezo rya 2022 mu nyonyo n'umwaka w'2025 nshuti namwe bagenzi mwashimye gukurikira radio Nzamba gati ya kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye ni rya sango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izingi umburumburu zikurikira. Umwana w'imyaka 8 yaraye apfuye yakubiswe n'inkuba, abandi batatu harimo umwigisha barakomereka. Ibyo byabaye kuri uno wa gatanu muri komine Nyazarake, ni mu gihe muri iyo komine nyene mu isanganya ry'imodokari ryaraye ribaye abantu babiri bapfuye, abagera kuri 22 nabo barakomereka, muri bo 10 bakaba bababaye cyane. Tangwa gifumbire muri zone Mabanda ya komine Makamba ryaranzwe n'amanyanga menshi aho gukurikiza inonde z'abanditswe mu bitabo basabye ifumbire ngo abayitanga bahamagara ku matelefone. Abanyagihugu bavuga ko iyo fumbire yaca ija kugurishwa ku badandaza. Ishirahamwe ry'ugwaruka rugwanya kabi n'akarenganywa Jenal iriyamiriza ikubagugwa ryakorewe umenyeshamakuru Leonard Maruha akorera ikinyamakuru cya Leta Loho Nouveau di Burundi, ryakozwe n'imbonerakure Dieudonné irakoze ku munsi wa kabiri igihe hari ko hatangwa ifumbire muri komine Makamba. Jean Nduwimana arongoye Ajena abona ko iyo mbonerakure yashatse kunyegeza amanyanga yariko arakogwa mwitangwa ry'iyo fumbire. Ndasubiye kwaramutsa nunga ndabaha n'ikazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Umwana w'imyaka 8 yarahitanywe n'inkuba kuri uno wa gatanu muri komine Nyanza mu ntara ya Burunga, abandi babiri hamwe n'umwigisha barakomereka. Ibyo biruko mu gihe muri iyo komine nyene ya Nyanzarati abanyagihugu babiri bapfuye mu isanganya ry'imodoka yo mu bwoko bwa kwasere yaguye mu kinogo kuri uyu wa gatanu nyene. Abantu 22 barakomeretse, 10 muri bo bakaba barababaye cyane. Abakomeretse haba bakubiswe n'inkuba canke abagize iryo sanganya ry'imodoka bariko bavurirwa mu bitaro bitandukanye by'intara ya Burunga. Inkuru ya Pacifique Nishimana.
Muri amasanganya abiri yabaye ku mugoroba kuri uyu wa gatanu yose yabereye muri komine Nyanza, abantu batatu harimo akana k'imyaka 8 kiga mu mwaka wa kabiri baritabye Imana ubwo nyene. Ijya mbere ryabereye ku mutumba Mukindo, aho inkuba yakubise abana hamwe n'umwigisha wabo ku ishuri shingiro ryo kuri uwo mutumba. Abarongoye indero muri komine Nyanza bavuga ko inkuba yakubise abana batatu mu mwaka wa kabiri hamwe n'umwigisha wabo. Umwana umwe yaciye yitaba Imana ubwo nyene, abandi babiri n'umwigisha wabo barakomereka. Uwitabye Imana ikiziga cyo kikaba cyaciye kijyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Makamba, nayo uwo mwigisha we n'abo bana bakomeretse ubu bakaba bariko bavurirwa ku bitaro bya Rusenyi muri komine Nyanza. Bamenyesha ko hagiye kwigwa ingene ku mashuri hoshigwa uburyo bw'ubukinga bene ayo masanganya mu gushyiraho ubuhinga bw'ubukinga inkuba, kuko iyi minsi ayo masanganya amaze iminsi yibonekeza cyane. Mu masaha y'ijoro naho muri iyo komine nyene isanganya ry'imodokari ryarahitanye abantu babiri bari bavuye ku maziko mu gisagara ca Bujumbura. Mu gipolisi baremeza ayo makuru bakavuga ko imodokari mu bwoko bwa kwasiteri yataye inzira kubera ububi bw'ibarabara iraheze ku mukimanga cimburutse kubera amazi y'ikiyaga ca Tanganyika. Abantu babiri baciye bitaba Imana ubwo nyene, 22 nabo barakomereka, muri bo 10 bakaba babaye cane. Baba abo bitavye Imana canke abakomeretse baciye banyarukanwa ku bitaro by'akarere ka Nyanzarake. Tubamenyeshe ko hari n'abandi bana batatu bari bakomeretse kuri uyu wa kane muri komine ya Makamba. abo nabo nyene bakaba bakomeretse biturutse ku nkuba ku ishuri shingiro rya Kirama ubu bakaba bariko bavurirwa ku bitaro bikuru bya Makamba. Ayo masanganya akabateye umutima uhagaze baba barezi abaregwa hamwe n'ababyeyi.
Itangwa gifumbire muri zone Mabanda ya komine Makamba mu ntara ya Burunga ryaranzwe n'amanyanga. Abanyagihugu bari batondeye ifumbire kwa kane uheze batashe zirayoye kandi bari bararishe. Bavuga ko abantu bahamagarwa kuri telefone ha gusoma ku ntonde ziri mu bitabo biyandikishije ko kugira ngo baronke iyo fumbire. Bavuga ko ifumbire yatangwa muri ubwo buryo yaca ija kugurishwa ku badandaza nk'uko abo banyagihugu babyemeza n'inkuru ya Bonfise Niyongere.
Abanyagihugu bo mu Mabanda bari biteze ifumbire y'impeshi ariko ikabonekira imajya gatasi irigeze kure. Bavuga ko baguye mu gahundwa babonye kuri uyu wa kane ingene ifumbire iriko iratangwa ku bari bararihiye amafaranga ariko yamari gahabwa abari ko barihira amafaranga mu gifuri.
Bari bafite abakomisiyoneri ari hafi ya yara nubwo yuko ifumbire yatanzwe ryo ku munsi wa kane yagurishijwe amashe yabona abo bakomisiyoneri baca bandikira sositene bariko arahamagara impande y'uharare shefu Gedzone agacamo kumwandikira mesaje muri telefone ngo soma izina irinini agaca asoma iryo zina abonye muri telefone aho gusoma ajya asoma mu bitabo. Uwo muntu avanye niwe bahejeje guha amahera umufuka bagurisha ibihumbi ijana na 180 umufuka wanjye rero 5 bagurisha ibihumbi ijana na 180 ahejeje guha amahera uwo muntu yace yandikira mesaje sosiyete nawe agaca asoma iryo zina ry'uwo muntu akazabona ariko yiruka mu ibarabara ngo ni jewe ibintu byahindukiye ubwoba byahindukiye agahinda kamwe kadasanzwe.
Ikindi bavuga ko cabayemwo amanyanga n'ubusuma ni ingene chef de zone wa Mabanda yahamagaye abantu babiri ngo baronswe ifumbire kuko basanzwe bakora ibikorwa byo kugwiza imbuto ivyateye amakenga n'ubwoba abanyagihugu mu Mabanda. Bavuga ko niyo imbuto za Kenya abo bavuga ko bazigwiza batarigera bazishira ku isoko ngo abanyagihugu baheze bazironke.
Yaravuze ngo ngira he ifumbire abagwiza imbuto abanyagihugu baca bavira hasi bati mbega bagwiza imbuto mu cyo tutoja kundi wago ngo jewe ngo nage pepto yahamagaye abantu babiri muga bahamagaye abantu babiri tuzi ko muri zone Mabanda hari abagwiza imbuto babiri gusa bonye uwo nibuka witwa Matata kandi hamaze guhamagara uwo Matata n'uwundi umwe imifuko yasohotse yiruka ingana tuzi ko ari haba babiri tuzi ko ariyo baciye biha kuko ntiyigeze avuga ati Matata aronka imifuka iri cyangwa wundi aronka imifuka iri nawe ni twese tuzoja kudakora Matata cyangwa hagiye ku mbuto ko tuyibura hari yari igarashyira ku isoko bati uri wagwirije imbuto genda mugore ya kwa Matata ibyo hadeho turabiro ibintu biri kwibera muri zone Mabanda n'akajagari katagira izina.
Kaduhinze amagateka kawe kuri iyo myidogo y'abanyagihugu bo mu Mabanda ntituraashobora kuronka chef de zone wa Mabanda canke uwitwa Sostene avugwa muri komite y'abatanga ifumbire kugira ngo batange umuco kuvyo bagirizwa.
Ishirahamwe ry'ugwaruka ruhandanira kugwanya ikibi n'akarenganywa jenari ratewe umutima wahagaze ni kubagurwa ribandanya rikorerwa abamenyeshamakuru mu gihe baba bariko barangura umwuga wabo wo kumenyesha amakuru. Bivugwa na Jean Rwimana arongoye iryo shirahamwe inyuma yaho kuri uno wa kabiri umenyeshamakuru Leonard Maruha akora ikinyamakuru Le Renouveau du Burundi mu ntara ya Burunga akubaguriwe n'imbonerakure Dieudonné Irakoze yamutegetse gufuta amasanamu yose yari yafashe mu gihe hariko hatangwa ifumbire muri komine Mabanda. Jean Rwimana abona ko iyo mbonerakure yashatse kunyegeza amanyanga yariko arakogwa mu gutanga iyo fumbire.
Trate umutima uhagaze ni kubagugwa geruye rikoregwa abari mu mwuga wo kumenyesha amakuru. Aho dufatira ku byabaye ku munsi wa kabiri mu ntara ya Burunga muri komine Makamba aho umumenyeshamakuru Maruha Leonard aserukira ikinyamakuru Chandika Renouveau yariko arakora umwuga wiwe yihweza aho bariko baratanga ifumbire na nyabuja ifumbire ubucabaye ikibazo gihambaye mugana wa bandetse ikibazo cy'igisoda ngo cyabaye ikibazo gikomeye cyane kuko barundi barabura yo bacira nayo bamira iyo hageze kurima no gutera kuko ntibaheza ngo baronke ifumbire nico gituma rero kubera iyo fumbire yari iri kurushi bacha bakoresha bwa ube gito bw'ibiturire benshi mu batwara babo hasi eka imbonera kure zegereye aho nyene bayitangira nica zitangura kwaka amafaranga abo bayikeneye kugira bashobore kubahikwiye. Rero uwomenyeshamakuru nivyo yari karatoza araba ko bari kubayitanga neza hanyuma haca haza imbonerakure iciramu kubagura iramutegeka gufuta ivyo yari yafashe vy'amajwi nyama n'amafuma umumenyeshamakuru arabura ayacira n'ayamira. Rero ku vy'ukuri turiyamiriza bimwe zivuye inyuma ikubagurwa ry'abamenyeshamakuru mu kazi kabo. Umumenyeshamakuru ku vy'ukuri akora akazi nk'uwo ari we wese wundi, n'umwuga nk'uwundi, ni nk'umuganga, ni nk'umusirikare, nta n'umwe arekuriwe kumubuza gukora umwuga wiwe.
Jean-Duimana asaba leta kureka abamenyeshamakuru bakarangura umwuga wabo atankomanzi, asaba kandi abarongoye umugambi uri ku butegetsi gushira ku murongo kugwaruka by'imbonerakure bigisibije n'ubunyene kurikira Jean-Duimana.
Turasabye dushimitse abatware abantu bose bafise ububasha ku mbonerakure cyane cyane abatwara umugambi uri ku butegetsi FDD guhindero ubwo gwaruka kw'imbonerakure ureke abamenyeshamakuru bakora umwuga wabo. Igihugu kitagira abamenyeshamakuru kiba ari nk'igisaka, nta kintu na kimwe umuntu yopfa yaramenye, nta terambere ryopfa ryarabonetse abamenyeshamakuru batahari. Ivyo vy'ifumbire twaje dusemerera kuva kera yuko nyabura yabona leta y'u Burundi yokwicara ico kibazo co kimena vya bindi vy'ibitoro n'ibindi bicara ivyo bibazo abanyagihugu ba birazishinga abanyagihugu niko gutwara, nta kundi gutwara kuhari atari ugukemura ibibazo bene ivyo vy'ifumbire, bene ivyo vy'ibitoro, bene ivyo vy'imiti yo kwa muganga, bene ivyo vy'ubukene muri rusange, ivyo vy'inzara, nta kundi gutwara abantu atari ugukemura bene ivyo bibazo. Iyo ivyo bibazo biciraye mu banyagihugu, ivyo bibazo bijanye n'inzara, ivyo bibazo bijanye n'ibitoro byo kuyunguruza, bijanye n'ivyo vy'ifumbire ituma abantu barima bashimbura, iyo uri umutware wo hejuru cyangwa uwo hasi udashoboye gutorera umuti ibyo bibazo ntaca ubumaze ntubuzi gutwara ubufatanije n'ivyo bibazo nyene kwica abanyagihugu. Turasabye rero dushimitse kugira ngo izumbura kure n'abandi b'inkozi z'ikibi bose bareke kuyikinga mu kiza ibyo bibazo vy'ifumbire vyicarirwe bitorerwa umuti. Turasabye kandi dushimitse abaprokireri baze barahana, baze barafata, ntibarindire ko hari abaja kuyitwara mbere, kuko umuprokireri arafise uburenganzira bwo gufata uwo wese atawurinze kumwitwarira ariko arakora inabi mu ariko arakorera inabi abantu. Nk'ibyo yafuze yatumye yategetse gufuta, uwo bimubaza yobiriha yobikura hehe? Mukwiye ati subira ubishiremo yobikura. Nico gituma rero procureur yategerezwa kumubaza akamuhana akamushengeza mbere y'ubutungane gushikaho ivyo umumenyeshamakuru yari afise yafuse nuko kumukubagura avyishura. Abo bakorana n'imbonerakure abo buhawe bategetse bo hasi abo bajya nyine batwara umugambi hasi mu mitumba mu mazone kudasubira gukingira ikibaba abantu bari ko bakorera ikibaba handi kuko umunsi uri izina bazubibazwa.
Inzamba
mbere gusozera ano makuru dukurikire byanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi ubishikirizwa na mugenzi wacu Odase Nimbona.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba. Ndabaye kaze mwese mu kurikirana ibiganiro bya Radio Inzamba agateka kawe. Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru tuyatangurire kuri SOS Media cyanditse ku binyamakuru Leopold Maruha akorera ikimenyesha makuru cha leta Lorono di Burundi yahohotewe ku munsi wa kabiri w'inondwi mugihe yari makamba ariko arakurikirana ingene itangwa ry'umwavu ritangwa haje mbonera kure y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD uwo nawe akaba yariko arakurikirana ingene icyo gikorwa kiriko kiragenda amutegeka gufuta amafoto yose umenyesha makuru yari yafashe bwa SOS Media ngo banyagihugu bo ngaho imakamba ngo bavuga ko ivyo vyabaye kugira ngo hanyegezwe amanyanga yibonekeza mwitangwa ry'uwo mwavu bw'ico kimenyesha makuru. Leopold Maruha ngo yashatse gushingiza uwo yamukubaguye imbere y'ubutungane ariko abajejwe intwaro barabihoyahoya babisukamwo mabisi. Ku bw'ico kimenyesha makuru n'ubu tukiri mu bijanye n'umwuga wo kumenyesha makuru kiravuga ubucamanza buguma bwibonekeza mu manyanga y'ubucira urubanza umumenyesha makuru Sandra Muhoza yari yarengutse kuri uyu wa gatatu igitekerezo rya 19 za kuno kwezi ariko muri sentare isubiramo ya Ngozi mu ntara ya Butanyerera hakaba ngo haribonekeje ibitagenda neza muri urwo rubanza nkuko bivugwa n'umwe mu bashingwa manza bw'uwo mumenyesha makuru avuga ko ubucamanza bwarenze amategeko kugira ngo Sandra Muhoza agume ari mu gasho amazemo ikiringo cy'umwaka n'inusu. Amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru arabandanya aho ikimenyesha makuru iwacu kiva ku ihohoterwa ry'abana ryabaye ndanse mu gisagara cha Bujumbura kuko abana bari hagati y'imyaka 9 na 13 bibonekeza ku mpande z'amasoko agize icyo gisagara cha Bujumbura. Abo bana ngo babarindiriye yuko bikorera imizigo y'abavuye gusoma abo nabo ngo bakabahemba intica ntikize nkuko bibandanya bivugwa n'icyo kimenyesha makuru aho umwana umwe yikorera umuzigo mafaranga ari hagati y'ijana n'amajana abiri ayo mafaranga nayo bakavuga yuko ataco ashobora kugura. Benshi muri abo bana ngo baheba ishuri kubera ubukene burangwa mu miryango hamwe no gukubagurwa ndetse bamwe nk'abigeme bagafatwa ku nguvu. Ishyirahamwe Action contre la pauvreté rigwanya ubukene riravuga ko leta idashyira inguvu zikwiriye mu bijyanye n'indero no gukingira abana. Bivuga kandi ko inyubako rusange zari zikwiye gushyira imbere izagenewe abana b'abahungu n'abigeme kugira ngo agateka kabo kubahirizwe. Amakuru yanditswe n'imenyesha makuru tuyasozerere kuri Burundi Echo cyanditse ku isoko rike rirangwa mu bisagara hafi byose by'igihugu n'akarorero haba Bujumbura cyangwa mu gihugu hagati. Ubuzu rusange bwa sugumwe ntibukwiriye. Itegeko rya ministre ryo ku itariki 9 z'ukwezi kw'icumi mu 2025 rivuga ku bihano by'utazubahiriza amategeko y'isuku mu kwihagarika aho abonye hose cyangwa bagata impapuro aho bashatse bihura n'ingorane zikomeye cyane zo kubura utuzu twa sugumwe dukwiriye mu bisagara bimwe bimwe nka Bujumbura. Aha rero akaba ari naho tugarukirije amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri Ndwi. Mwakoze mwese mwayakurikiye. Ndabifurize kugororanirwa aho muherereye hose naho utakurira cyo Inzamba agateka kawe. Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
La murakoze Odasi nimbona rino ngabi cyo dusozera ano makuru nkabashimiye mwebwe mwese mwaduteze yombi gashimira nabagenzanje umwe wese ubwiti ciwe bafashije kwatorokaniriza mugire aho muba mubahwe mubanye mu byanyu na gahwara.